musique.
Iyi ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Sena ya Kenya yatoye kukuvanaho Vice President Rigathi Gachagua imaze kumuhamya ibyaha bitanu kuri 11 yarakurikiranyweho. Ishyirahamwe ry'abarukutse n'ababuriya babo mu bwicanyi bwawe mu Burundi mu 72 bishimiye ko u Burundi bwasabye Loni kwemeza ko habaye genocide yakorewe Abahutu. Hari abatabibona gutyo. Inkuru irambuye ni mukanya. Mu Burundi abagore bacuruza ibyo barangura muri Tanzania baravuga ko akazi kabo gacumbagira kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro.
Amashiringi nyene kubera amaze kuduga hariho n'ibidandaza bimwe umuntu ashobora gucahagarika nk'indagara zirazimbye cyane si benshi bakizidandaza. Uruja n'uruza rw'abantu rero baje kurangura hakurya ubusa n'ubwo bagabanutse buvanye n'uko nta mashiringi yaduze.
Umwe mu bategarugori bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka w'umuntu aracankuzo muri komini Mishiha muramwumva kimwe n'abandi mu kiganiro cy'abari n'abategarugori ikazi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Sena ya Kenya yatuye kukuvanaho Vice President Rigathi Gachagua imaze kumuhamya ibyaha bitanu kuri 11 yarakurikiranyweho. Ibyo byabaye mu gihe Gachagua yari mu bitaro aho yajyanywe kuri uyu wa kane. Avuga ko ababara mu gituza bikaba byaratumye ataza kwisobanura muri Sena. Mu cyumweru gishize Inteko Nshingamategeko ya Kenya yatuye isaba ko Gachagua akurwa ku butegetsi. Abasenateri 54 n'abane kuri 67 batoye ko Gachagua akurwa ku butegetsi ku kirego cya mbere cyo kubahuka ku buryo bukabije itegeko nshinga. Abatoye bakaba barenga ubwiganze bwa 2/3 bisabwa n'amategeko. Rigathi Gachagua niwe ubaye umutegetsi mukuru wa mbere muri Kenya wo ku rwego rwa president cyangwa service president ukuwe ku butegetsi. Ibiro ntaramakuru Reuters biravuga ko Gachagua yatanze ibirego byinshi byo gutambamira umugambi wo kumuvana ku butegetsi. Umucamanza mukuru yashyizeho abacamanza batatu bo kubisuzuma. Ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Thomas Kamilinde na Fidel Niyongabo.
Duhere ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati. Ejo kuwa kane indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziguruka zitavuga zo mu bwoko bwa B2 zarashe ibirindiro by'Abahuti bitabyo mu butaka kure cyane ikuzimu muri Yemen. Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Lloyd Austin avuga ko ubu ari uburyo butarabaho bwo kwerekana ubushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kurasa ibirindiro by'abanzi bayo bibwira ko badashobora kugeraho uko byaba bitabye ikuzimu kose n'uko byaba byubatse kose. Kuva Hamas iteye Isirayeli, Abahuti bifatanyije nayo bihatira kurasa amato y'ibicuruzwa anyura mu muhora wa Suez bamaze kwangiza arenga 80. Hagati aho Isirayeli yaraye yivuganye umugaba mukuru w'ingabo za Hamas muri Gaza muri Palestina Yahya Sinwar. Fidel Niyongabo aratubwira uko byagenze.
Ikare cya Isirayeli cyatangaje ko inteko zacu zishye Yahya Sinwar kivuga ko ariwe ari ku isonga ry'abateguye ibitero mu gihe Hamas wakoze kuri Israel mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2023. Ivyo bitero nivyo vyatumye ingwano hagati ya Israel n'uwo mugwi yaduka. Sinwar yaza ubwa mbere ku rutonde rw'abantu Israel yarondera cyane kuva ingwano hagati yayo n'umugwi Hamas itanguye haheze umwaka. Umugwi Hamas ntiwemeje buno nyene urupfu rwa Yahya Sinwar. Igisirikare cya Israel cemeje urupfu rwa Yahya Sinwar inyuma y'uko gikoze ibipimo bya ADN n'ibindi bipimo ku mubiri wiwe. Yari mu bagwanyi batatu bishwe ku munsi wa gatatu mu bikorwa bya gisirikare Israel yakoze mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Israel, Israel Katz, yavuze ko ishwa rya Yahya Sinwar ari igikorwa gihambaye cyane ku gisirikare cy'igihugu ciwe. Yatangaje ko bishobora kuba akaryo ko kurekura bidatevye abagizwe imbohe. Perezida wa Amerika Joe Biden yaraciwe ku mayange kubijanye n'urupfu rwa Yahya Sinwar. Abategetsi ba Amerika baravuganye n'abategetsi ba Israel mu gitondo cyose cejo ku munsi wa kane, nk'uko umwe mu bategetsi bakomeye ba Leta ya Amerika yabitangaje. Israel yibaza ko Sinwar yari yinyegeje mu mayira yo mu kuzimu mu ntara ya Gaza. Bamwe mu bitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko yakoresha abanya Israel umugwi Hamas wagize imbohe kugira bamukingira barondera kumugandagura. Sinwar yagenywe kuba umuyobozi mukuru w'umugwi Hamas inyuma y'uko Israel yishe uwo yasubiriye Ismail Haniye ku mugwa mukuru wa Iran Teheran mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka.
Perezida Joe Biden yamenye urupfu rwa Yahya Sinwar ari mu ndege yerekeza mu Budage. Yahise asohora itangazo ati uyu ni umunsi utagira uko usa kuri Isirayeli, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi yose. Nk'umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa Hamas, Sinwar yari afite mu biganza bye amaraso y'abantu ibihumbi n'ibihumbi b'Abanyayisirayeli, Abanyapalestina, Abanyamerika n'abaturage b'ibindi bihugu birenga 30. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeraho ko noneho igihe kigeze cyo kumvikana hagati ya Palestina na Israeli kurejo habo hazaza. Ati Yahya Sinwar yari intambamye yabyo. Yizeye kandi ko bigiye kurangiza n'ikibazo cy'imbohe Hamas yatwaye bunyago mu gitero cyayo muri Israeli mu kwezi kwa cumi gushize. Ijwi rya Amerika, intambara si mu burasirazuba bwo hagati gusa, ni no muri Ukraine. President Volodymyr Zelensky yemeza ko Burusiya bwitegura kohereza ku rugamba abasirikare ibihumbi icumi ba Koreya ya ruguru, bamwe ndetse barangije kugera ku butaka bwa Ukraine. Kuri we ni intambwe ya mbere y'Uburusiya yo guteza intambara y'isi yose. Yabibwiye abanyamakuru ejo kuwa kane i Buruseli mu Bubiligi, aho abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bamwakiriye mu nama yabo. Zelensky yari asanzwe avuga ko Koreya ya ruguru irimo itiza abasirikare bayo Uburusiya, ariko n'ubwa mbere atanze imibare yabo. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nabyo bivuga ko bikeka ko Koreya ya ruguru yoherereje Uburusiya abasirikare benshi byibura bagera ku 12,000, ariko ngo bashobora kuba barenzeho. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Arikidiyoseze Gatolika ya Los Angeles muri Leta ya California igiye kwishyura amadolari 880,000 abahohotewe n'abapadiri bayo mu rwego mpuzabitsina. Bose hamwe ni abagore n'abagabo 353 bahohotewe kera bakiri abana. Musenyeri Jose Gomez, Arikiyepisikopi wa Los Angeles mwitohoye, avuga ko abasabye imbabazi abikuye ku mutima. Los Angeles ni imwe muri Arikidiyoseze Gatolika zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihe bitandukanye yishyuye abahohotewe batandukanye andi madorari 740,000, bityo rero imaze kubaha amadorari arenga miliyari imwe na 1,600,000. Abapadiri bayikoreye barenga 300 barezwe ku mugaragaro mu butabera ibyaha byo guhohotera abana. Si ubwa mbere Kiliziya Gatolika yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikoreye ibibazo byo guhohotera abana, ndetse kubishyura byahombeje umutungo wa diyoseze zirenga 20 zirimo San Diego, Oakland na San Francisco zo muri California.
Murakoze tuma kamirindi na Fidel Niyongabo. Aya makuru mushobora kandi kwiyumva muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni www.radioyacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Uhagarariye Uburundi ku muryango w'abibumbye yasabye ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 bwemezwa nka genocide yakorewe abahutu. Hari abashyigikiye ko ubwicanyi bwo muri 72 bwitwa genocide, hakaba n'abandi batabishyigikiye. Inkuru irambuye Desiratungimana.
Mu itangazo ryashyizwe habona mu ndwi iheze n'ihuriro ry'abacitse ku icumu n'ababuza babo mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972, bavuga ko banezerejwe no kumva ko ubuserukira Burundi mwishyiramwe mpuzamakungu ONU yasabye amakungu ko igihonyabwoko ryokwemezwa n'amakungu. Ibyashikirijwe na ambasaderi Zefire Maniratanga vyakiranywe umunezero mwinshi cyane n'abahurikiye muri iryo huriro nk'uko biri mu itangazo ryashyizwe ku mukono na Frederic Nzeyimana arirongoye. Nzeyimana avuga ko ari intambwe ikomeye kubona ivyemejwe n'inama nshingamateka na nkenguza amateka y'u Burundi ku itariki 21 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 bije ahabona mu gihe leta yari yasabwe gushyiraho itegeko rivyemeza ikica amatwi. Iryo huriro rimenyesha kandi ko ryandikiye akatari gake Perezida Ndayishimiye rimusaba kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu kugira abimenyeshe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iryo shyirahamwe risigura ko mu Burundi hari ibimenyetso kuko hagaragara ibinogo rusange vyatawemwo abagandaga 5,000 vyagaragajwe n'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi Sever, ariko ko atigeze abishikiriza. Urongo Sever Pierre Cravenda yicariye nawe nyene afatiye ku bushakashatsi bakoze mu gihugu cyose aremeza ko mu Burundi habayeho nyabwoko ry'abahutu hari mu nyigisho zerekana ahanini ukuntu bwicanye indengakamere hamwe niho nyabwoko bitegurwa. Izo nyigisho zigene wabimenyesha makuru n'abakomiseri ba CV zabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega igenekezo rya 15 kwezi kwa 12 umwaka 2021.
Uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi, tukavuga ubwishanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi by'igihugu cyose.
Kuba ari mu ishyirahamwe ry'ababuza ababo mu 72 mu Burundi, ijambo ryashyikirijwe na ambasaderi w'u Burundi mu nama y'akanama ka ONU kajejwe agateka kazina muntu rije gukura agacerere kari kamaze imyaka 52. Abo basanga n'umunsi utazibagiranwa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirizwa n'iryo huriro ko atashize mu ngiro ivy'inama nshingamateka na nkenguza amateka yari yemeje. Mu kiganiro kwa bamenyesha makuru n'abanyagihugu cabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru Intwari mu gisagara ca Bujumbura igenekezo rya 29 ukwezi kwa 12 mwaka 2021, Perezida Ndayishimiye yasiguye ko abarundi bose babuze ababo mu bihe bitandukanye igihugu caciyemwo ku buryo atawoja ngaho yagiriza abandi.
Hari abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta kivuga hari hava ngo leta vuga ningoga uraraba none igihugu cyongukike none tuzoza turafata kamanyu manyu uburongozi bucyavuga ko muzaha kamanyu reka do ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero gakiri ico cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze mugo no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana ningorane mbere.
Charles Mukasi yigeze kurongora umugambwe badasigana iprona mu kiganiro yahijwe ijya Amerika kuri uno wa mbere aremeza ko abahutu bapfuye mu 72 ariko ko abenshi muri bo bari bateguye ihonyabwoko ry'abatutsi.
Nibyo nta uhakana ko abahutu bapfuye mu 72 kandi ntibari gutegerezwa gupfa. Ni ryo kosa Micombero yagize mugabe Micombero nta wo muhora leta yiwe ko yahagaritse ihonyabwoko. Icyo tubanze cyumvikane ko Micombero yahagaritse rero umugambi wa ubu nibaza kwivyo atawo bimuhora. Mugabo ko yagize repression extrajudiciaire kandi procureur general yari yasabye ko bamuronderera bafata abari mu mugambi wo gutegura ihonyabwoko mbere ya mariste yasohotse imbere yabyo. Iyo processus judiciaire yarapfuye bacabaza mu byo kuza kuvuga bati nabahutu bateye aho kuvuga ko ari ubu yateye baranishizeho Republique Populaire de Matadi.
Mushano Terence cegera cy'urongo ishyirahamwe ase genocide cirimoso wewe aganira n'ijwi rya Amerika kuri uno wa mbere ati kwemeza ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi ni kinyoma. Kugira haboneke ukuri kuri bose avuga ko akwiye kubaho umugwi wigenga utandukanye na Sever yemeza ko uhengamye.
Mu 1972 kwigendekerezo ya 1929 ukwezi kwa kane hagandaguwe abatutsi mbere gushika itariki 3 z'ukwezi kwa 5 abahutu bapfuye mu nyuma. ONU nishireho umugwi mpuzamakungu wo gutohoza ukerekana neza abishwe n'ababishe.
Icyo kibazo cy'ihonyabwoko kiracanisha mu Barundi kuko abahutu kugeza uno munsi bavuga ko bakorewe ihonyabwoko n'abatutsi, abatutsi nabo bakavuga ko aribo barikorewe n'abahutu. Itariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka 1948 nihishyirahamwe mpuzamakungu ONU yemeza amasezerano akinga kongera gahana ibyaha by'ihonyabwoko ibyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma abantu bitwaje intwaro bakomeje kwateza umutekano muke. Mu cyumweru kimwe hamaze kwicwa abantu 12 muri teritwari ya Nyiragongo no mu mujyi wa Goma. Inkuru rirambuye Ali Darius Asanka.
Amakuru aturuka mu bategetsi n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Goma avuga ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje imbunda. Ubu bwicanyi bukomeje kwiyongera cyane mu nkambi z'impunzi zegereye uyu mujyi buhangayikishije impunzi zahunze imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshamba z'umutwe wa M23 muri teritwari za Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Jirabimana, Ijwi rya Amerika ryasanze mu nkambi ya Don Bosco iri muri teritwari ya Nyiragongo, yavuze ko aherutse gukubitwa n'abantu bahetse imbunda no kwamburwa telefone mu cyumweru gishize.
Umutekano muke busanzwe mu rugo mugi gutejeje ikibazo. Ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi bwo by'ubujura bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi, ugasanga baje bisha abantu, ndetse ubu bigatera n'ikibazo cy'ubwumvikane buke nanga si kutagirana ubwumvikane bitewe n'urwikekwe. Bamwe bagatekereza ngo wenda sihari aba bari kutwica kuko bobo baturutse wenda hanze, ariko mu by'ukuri ibibazo by'umutekano muke mu rugo mugi bitejeje imbagarara ku bayobozi no ku baturage bose.
Ubu bucengezi uyu avuga bwaje kwemezwa na Clementine Mukamana umaze amezi abiri ari umupfakazi. Yemeje ko ubwo bwicanyi akenshi bukorwa n'abantu batuye muri izo nkambi z'impunzi. Twamusanze mu nkambi y'Ibulengo, avuga ko umugabo yishwe n'abantu bahetse imbunda akeka ko ari abarwanyi b'abazarendo barwana ku ruhande rwa leta.
Uzi yuko namwe murabyumva yuko bano bakarandi forere na mbere hose banabagaho twanabaga niwacu muri za kibumba nane n'umuzarucuro ino abakarandi forere baje kunijoro bagasahura ibintu warebana nabi n'abantu buzima bukahasigara. Naniyo mbamvu nani y'iminsi turimo natwe tubyumva hirya mu makaritie abajura baraza bagikwinjira mu nzu bamwe bakajana ibintu n'abandi bagapfa.
Abagize societe civile muri teritwari ya Nyiragongo icumbikiye hafi inkambi zose ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru baramagana ubu bwicanyi, bavuga ko bumaze gufata indi ntera muri iyo teritwari no mu mujyi wa Goma. Mambo Kawaya uyihagarariye muri teritwari ya Nyiragongo arasaba ko umubare w'abashinzwe umutekano wakongerwa.
Turemeza ko mu bice hafi byose byo muri Nyiragongo hari umutekano muke, ariko ikibazo kinini nuko umubare w'abashinzwe umutekano udahagije.
Umuyobozi w'umujyi wa Goma Colonel Faustin Kapend Command yerekanye ku mugaragaro ku biro bye kuwa gatandatu gushize abantu bagera kuri 50 barimo n'abasirikare ba leta bashinjwa ubwicanyi, kugurisha ibiyobyabwenge mu nkambi, gushimuta abantu no kwiyimodoka bakoresheje imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Avugana n'itangazamakuru kuwa kabiri gushize, uyu mutegetsi yahumurije abatuye mu mujyi wa Goma.
Turasaba ko abaturage batuye mu mujyi wa Goma no hafi yaho bashira icyizere ku bayobozi bashinzwe ikibazo cy'umutekano. Turabasezeye ko polisi n'ingabo za leta bikomeje gukora akazi nk'uko bisanzwe, kandi turi burangize burundu iki kibazo cy'umutekano muke.
Bamwe mu bakurikirana ikibazo cya politiki n'umutekano wa karere basanga umujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo ari hamwe habarizwa imbunda nyinshi ziri mu maboko y'abantu batabifitiye uburenganzira mu gihugu hose. Leta ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu abantu barenga 90 bamaze kwicwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, i Goma.
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafashe imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori turajya mu Burundi mu ntara ya Cankuzo muri komini Mishiha. Abagore bacuruza ibyo barangura muri Tanzania baravuga ko akazi kabo gacumbagira kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Thierry Vendayishimiye.
Ndiye Hano ni kwisoko nshasha gikirehe ryo muri komine Mishiha ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania. Kuri no soko niho bamwe mu bakenyezi bakuru rudandazwa ruto ruto bacururiza ibyo barangurira mu gihugu cha Tanzania. Isoko ryacu ryaganiriye na bamwe mu bakenyezi bahadandariza ibitunguru, itomati, indagara hamwe n'irengarenga. Babwiye umukunzi w'ijwi rya Amerika ingene bahagaritse Burundi kuja kurangurira muri Tanzania kubera imvo basigura.
Dandazwa gwa Tanzania narigeze kurukora mugani ubu kubera amashiringi yazimbye twarabihebye naragenda nkazana uturengarenga cyangwa nkazana utudagara uvungishije amarundu ukagenda kurankuza amashiringi ucuhomba nayo wawe ntayikura
amashiringi nyene kubera amaze kuduga hariho n'ibidandaza bimwe umuntu ashobora gucahagarika nk'indagara zirazimbye cyane si beshi bakizidandaza uruja n'uruza rw'abantu rero baje kurangura hakoje ubusa n'ubwo bagabanuse buvanye n'uko ntamashiringi yaduze
ifaranga rikoreshwa mu gihugu cha Tanzania ariryo shiringi rigugwa ifaranga ry'u Burundi rigwije ko intro zibiri yarenga. Janine Uwimana abona ko urudandazwa rwabo rwahagaze kubera ku ifaranga ry'u Burundi riri hasi cyane.
Nk'ibihumbi 200 by'amashiringi ubwira tubironke dutanga ibihumbi 501 by'amarundi. Urumva nk'amafaranga usanga ari menshi cyane. Tuzigejeje ino rero ni gake kwa amafaranga n'u Burundi menga amafaranga asana atagaciri ino. Turiko turakora nta n'inyungu turonka. Usanga menga turiko turakorera nk'ubusa.
Aba bakenyezi bavuga ko bafise ikibazo biharije bagereranije n'abandi bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto. Ni mu gihe bibangombwa ko badandaza ibyo baranguriye hanze y'igihugu kuko ariho baba begereye. Isabelle Muhonga Seko atanga karorero nko kubijanye n'urudandazwa rw'indagara.
Indagara hariho abatanzania bazizanira tukaca tuzibarankura. Nk'ubu iyo badishikanye hano turashobora kuzitora ku kadobo ibihumbi 200 by'amarundi. Ariko tugiye kuzitora hakurya dusanga tumwe turatanga 208 by'amarundi cyangwa 30 n'ayandi. Umva cha dusanga rero atacyo tumwe turakorera cha dutegereza abazizanye. Izibujumbura no kuri ntizidushikira hano ziri kure gose. Hani zibonekana hano mbese. Zije naho zoza zizimbye gose nibaza nta nizo twohangara.
Benshi muri aba bakenyezi bavuga ko hanini arabarimye ariko ingorane ziri mu burimye zituma batimbura hanizo zabatumye bijukira uru rudandazwa ndengambibe. Ndereyimana Chantal ni umwe muri bo yavuganye n'umukunzi w'ijwi ry'Amerika.
Cyo cyari cyatumye nijukira kuja mu rudandazwa nuko nabona yuko mfise umuryango kandi kuronkirasiyo y'umuryango bikangora aca mvuga ati reka nje mu isoko usanga ngenda ronkirasiyo y'abantu. Burimye nabwo hari igihurima utagira umwavu koresha ugacusanga ntibigenze neza.
Abashoboye kubandanya urudandazwa bibasaba ko barangurira ibidandazwa mu Burundi ku badandaza banini banini babizanye babikura muri Tanzania. Uyu mukenyezi avuga ko muri kino gihe ibiciro byo mu Burundi biduga vuba na vuba bibasaba gukorana ubukerebutsi bwinshi.
Ubuzima bwaduze mu bintu byose kindi nacyo ubuzima buduze ni naho cy'ubwenge cyane ukari hacane mu mutwe kumunsi uko ikintu kiguze nimbisabone yiguze igihumbi ejo urashaka kugenda ugasanga ni cyabiri bisobanura yuko ntabyo kwicara usanga nyine uriko urakoresha ingufu.
Aba bakenyezi basaba leta kugira ico koze kugira ngo agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kisununure.
Cyasabwa nka leta irabice udufasha twebwe twirigwa hano kweri mu dufashije dufate nko amashiringi nk'ubu birashobora nka leta nayo ikaraba ko amafaranga y'u Burundi nyene yo yaduza nayo kuko umuntu ikarahiga nk'itomati no zirashobora abarinyi bakazibura tugasha tujabuka muri Tanzania.
Ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera ibyabo AFAB rivuga ko abakenyezi aribo bakora urudandazwa njabukambiwe ku bwinshi bagirana je nabagabo. Kuri iyo mvo uwurirongoye Fideli Bizigire yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari ibyo basaba leta.
Nivyo abashinga ntahe barimo mu rudandazwa kandi bafise urudandazwa ruremereye rurimo amahera menshi. Mugaba mu Kirundi bavuga ngo isorosoro igwiri yiroye kome abakenyezi ari benshi bagenda batanga make 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 make. Hari ko usanga abakenyezi nka 50 bashikiriye mu mugwiza atunga umwe afise amahera menshi. Rero uwo teze imbere umukenyezi kindi baza ko ni igihugu cotera imbere. Duca dusaba leta rero ko yoza irumviriza iyo turiko turayisaba ko botugabaniriza ibicanke biriya twosaba yuko botwumviriza kuko natwe turafise ico duterera mu gihugu.
Muri rusangi abakenyezi bakuru rudandazwa ruto ruto ndengambibe ahanini na baba mu ntara zihanura bibe n'ibihugu barukoreramwo ibyo nabyo ni Tanzania, Republika ya Demokrasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda. Igihe umutekano hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi utifashe neza abakenyezi bibagiraho ingaruka mbi.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mu nkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi.
Dusangiri jambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika.
Muri Amerika, leta za Florida, Carolina ya Ruguru na Georgia zikomeje guhangana n'ingaruka za serwakira Milton na Helena zahitanye abantu babarirwa mu majana. Bizagira izihe ngaruka ku matora ateganijwe ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe. Idonido Diane nini nahazwe.
Igihuhu Serena caciye muri leta ya Carolina yo mu buraruko na Georgia mu mpera z'ukw'icenda, Milton na Choki bica biracika muri leta ya Florida mu ntango z'uku kwezi kwa cumi. Izo leta uko ari zitatu ziracari ko zirisana sana. Imwe mu mihana yo muri Florida iracari mu kizime, iyindi amatara yaragarutse. Hari amwe mu mabarabara akirimwo ibisigarira vy'ivyononywe n'ivyo bihuhusi bibiri. Agendera bumwe mu burere bwasinzikaye cane muri leta ya Florida mu ntango zino, President America Joe Biden yasavye abanyagihugu gufatana mu nda mu bihe barimwo.
Atari nk'abademokrate cyangwa abarepublikani, ariko nk'abanyamerika bakeneye ubufasha, kandi nk'abanyamerika bashobora kugufasha mu gihe nawe waba ukeneye ubufasha.
Ivyigwa vyakozwe vyerekana ko mu bihe vy'ibiza muri Amerika abanyagihugu baha amajwi umugambwe runaka iyo ubutegetsi bukomoka ko bwihutiye kubagarukira ko inyuma y'ibiza bukayi mu ruhande rutihutiye kubafasha. Kamala Harris azoba hagarariye abademokrate mu matora asigaje iminsi mike yemeza ko leta arimwo atakwitagize.
I have spoken with state local officials.
Navuganye n'abategetsi ba za leta bo ku nzego z'ibanze baba republikani n'abademokrate, mbatuma kubabwira ko tuzaba turi kumwe namwe kuri buri ntambwe mu gihe murimo kwisuganya no gusana ibyangiritse.
Donald Trump umurepublikane azohangana na Kamala Harris mu matora nawe mu minsi ya vuba yakwirakwije ibihuha ku bufasha bwa leta, avuga ko itariko irafasha ahagwiriye abarepublikane kandi ikoresha amafaranga yo gushigikira abanyagihugu mu gufasha bimukira baca mu nzira zinyuranye n'amategeko.
Kurundi ruhande ntacyo guverinoma yo ku rwego rw'igihugu irimo ikora mu byo isabwa gukora, cyane cyane mu gufasha bari muri Carolina ya Ruguru. Yarabatereranye rwose, bari mu kababaro batakagombye kuba barimo.
Ibihuhusi bizana na mwibahari ya Atlantic vyama biza imbere y'amezi make abanziriza amatora ya Amerika yamaba mu kwezi kwa cumi na rimwe. Haraheze imyaka myinshi abategetsi bama bashiraho imigambi yo gufasha abagigwa ko ingaruka n'ibiza mu migambi yabo yo kwitoza. Kuri ino nshuro ariko babwirizwa guhangana n'ikindi kibazo, ikibazo c'ibihuha. Kim Wim wo mu kigo nyamerika Bipartisan Policy Center cishinze gushira hamwe abademokrati n'abarepublikani abivuga abisigura muri ano majambo.
Well, I think that's the biggest challenge that election officials in particular are facing.
Iki ni ikibazo gikomeye gikomeje kubangamira abashinzwe gutegura amatora muri ibi bihe bya nyuma za serwakira. Ubona hari abantu ku mbuga nkoranyambaga bandika ibintu bidafite ishingiro, nko kuvuga ngo hari abatazashobora gutora, ingaruka zazaserwakira ku matora, kandi ko amatora atazaba kubera izo mpamvu. Bityo rero turashishikariza abazatora gushakira amakuru ahantu hizewe.
Muri make igitigiri cy'abazo kwitabira amatora gishobora kugabanuka kubera amwe mu mabarabara n'inyubakwa bitarasanurwa, hamwe n'abantu bakiri kubarisanasana inyuma y'ibihuhusi bibiri Milton na Helena. Ingaruka z'ivyo bihuhusi zishobora kandi kuzobangamira abategekanya gutora biciye mu nyandiko hakuja ku biro vy'amatora.
Urakoze Diane nini nahazwi na hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi aho muri bose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: inka yikomisazi aho igeze umurizo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
tangiri jambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika. Nimwe dushyira imbere